Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa Mungu. Itariki 29 y'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Nkuko rero mubimenyereye uyu umwanya w'ikiganiro muri sanga. Mu kwezi guheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yaragendeye imvukira z'i Bujumbura mu mugambi wo kurabira hamwe ukuntu umutekano wifashe muri icyo gisagara hamwe n'uruhara rw'imvukira za Bujumbura mu kugarukana no mu kubungabunga umutekano. Mu ijambo umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fred Monimpa yashikirije yamenyesheje ko umutekano wifashe neza. Muri iyo nama kandi umukuru w'igihugu yaremereye bakavukira igisagara cya Bujumbura ko azohora bagendera uko amezi atatu aheze kugira ngo bigire hamwe ukuntu ingorane bavuga ko ziva ku nyigisho mbi z'amacakubiri zoranduranwa n'imizi. Ikintu iyo nama rero yafashije mu mitima y'abanyagihugu b'imvukira za Bujumbura nico tuhava tugaruka ko muri iki kiganiro. Hanyuma twatumire rero abashinga ntaye babiri imvukira za Bujumbura bari kandi no muri iyo nama umukuru w'igihugu kugira ngo batubwire mu majambo make akarusho bakuye muri iyo nama. Bongere kandi batubwire uruhara imvukira za Bujumbura zogira mu kubungabunga umutekano no kwirinda amacakubiri. Abo bashinga ntahe ni Ngabo Leonce akaba azwi cyane rwose mu Burundi n'umuririmbyi kirangiranwa akaba kandi n'umukinnyi w'amasinema. Mwiriwe neza mushinga ntahe Ngabo.
Mwiriwe Frederic.
Muraho murakomeye.
Eh turakomeye cyane.
Yego bitwatsime kandi n'umushinga ntahe Fred Mbonimpa akaba ari mukuru w'igisagara cya Bujumbura mu kanya turiko turamurondera kuri telefone ariko mu kanya turamubona akaba nawe nyine yari muri iyo nama. Reka rero imbere yuko dutangura Ngabo Leonce nkuko twari tuvuze muri muhinga cyane rwose mu byerekeye kuririmba gukina amasinema hariho isinema mwakoze yitwa Gito. Eka ariko reka tubanze twumvirize akaririmbo mwacuranze kabakirangiranwa cyane rwose mushya ntahe Ngabo ako nako kabari Sagamba Burundi.
Ega yemwe murazi Burundi cibare cacu ima mwiba hari nini wagutse nabantu babagabo imisozi yabo akayaga n'ikiyaga imibande yose ingungamahagara wabubonye rimwe agenda tamacumu yaramuvise umurundi ukuri ekanu wamubonye yakimajija maguru amutamarira ubutore biwe nakaroruhore ubutwari biwe yamayivuna basi kamashimagizwa ubwenge bwiwe umutima w'Afrika wamata n'ubuki watanza karorero ukurondera ubuntu n'ubutungane sagahugu igihugu cifashe ubumwe n'ibikorwa n'amajyambere
Leonce ngabo akaririmbo ka shimagiza Burundi eka na Afrika mu majambo make mutubwire ubutumwa ako karirimbo kabandanya gutanga ku Burundi bakunda igihugu eka no ku banyafrika bakunda intara yose ya Afrika.
Allo
Leonce mwatwumvise?
Undabumva sinumvise ikibazo.
Ikibazo twariko tuvuga ku akaririmbo mwaririmbye sagamba Burundi na karirimbo gashimagiza cyane gose Burundi eka na Afrika n'umutima wo gukunda igihugu ubutumwa ako karirimbo gaha abarundi muri iki gihe nakahe cyane cyane muri iki gihe tuzi ko mu Burundi habaye ibibazo bitari bike by'umutekano eka no n'indyane zitari nke.
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ica mbere no kwibutsa nuko gururimbo naruhinguye mu gihumbi kimwe amajana icenda na 73 hari habaye novuga higanwa rya mbere ry'indirimbo mu Burundi kandi hari haciye umwaka umwe habaye yandureka muri 72 abantu bose bazi yaduhekuye mu Burundi. Icyo gihe rero nahinguye urwo rurimbo nashaka kugira ngo ntange inyigisho yo gukunda no gukundisha igihugu. Twishimikije cyane cyane ku karanga k'abarundi hanyuma n'imico kama yamiranga abarundi.
Iki bazo gihambaye cyane ngose muri iki gihe cyane cyane umutima gukunda Burundi eka n'abarundi. Tugarutse rero ku nama mwagize n'umukuru w'igihugu mu mwiherero turabaza mu kanya mutubwire ibintu bikuru bikuru byahagiwe ariko muri aka kanya nashaka kubabwira ko turi kumwe n'umushyirantahe Desire Mazimpaka akaba ari umutegetsi w'igisagara cha Mukaza akaba rero ariwe agiye muri iki gihe mu kibanza twari twatumiyemo umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa. Muri bene neza mushyirantahe Mazimpaka
mwerewe
murakomeye
turakenguruka turakomeye
yego me nibaza ko namwe mu bamuvuki muri imvuki ya Bujumbura.
Yego cyane Fredy twe tuvuka mu bwiza.
Ni byiza cyane rwose. Mwari mu nama rero umukuru w'igihugu yagirishije mu kwezi guheza.
Yego cyane munyakabiga
ndeka dutangure kuri mwebwe murashaka kutubwira ibintu bikuru bikuru byahayagiwe.
Icya mbere twabanza kubabwira nuko twabanza abanyagisagara gukengurukiranya n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu we mu nteguro y'iterambere ry'igihugu yabonye ko byaba ngombwa kugira agendere abanyagisagara. Muri bikuru bikuru twakuyemo nuko twabonye ko yaduhamagariye cyane cyane mu bijyanye n'iterambere hanyuma ikigira kabiri nuko kwebwe kujya mu higanwa nk'abandi ku bijyanye n'iterambere ry'ibisagara kuko urabona igihugu kiba gifite intumbero na vision y'igihugu 2025 aho bavuga ati mu 2025 igihugu kizoba cyifashe gute. Aho rero ni mu ntumbero y'abakaburi abanyagisagara barabiterambere aho rigeze aho bari bari naho bageze nico biyumvira muri iyo myaka ya 2025 aho bazoba bageze ati rero iterambere no gusiganwa uko urazi ingene intambwe igihugu kigeze ko mu iterambere amashuri amabarabara amavuriro amazu ariko yubakwa mu gihugu hagati biriko birasiga abanyagisagara twebwe ukagira nta ntambwe dukora tugakoma twishimira izo twagumye tubona kera. Numuhamagaro rero yarahamagariye abanyagisagara kugira biteho ibyabo hanyuma kigira kabiri nuko twebwe abanyagisagara ari kenshi usanga abantu duhamagarwa gusambura ibyo twubatse inyungu dufite ugasanga ni twebwe turiko tuzonona hakuzikingira kuko ibidufise uno munsi nibyo twasigiwe n'abavyeyi bacu none twebwe ibyo tuzosigira abana iki. Ikigira gatatu abanyagisagara harimo abantu bafise imitahe hari abantu bafise ibyiyumviro byo guteza imbere aho baherereye mugabo ugasanga ko bashinga amashyirahamwe yobafasha ego niko baziko abanyagisagara dukunda ambiance twama turi mu kunezerwa gusa mugabo bwacu usanga ibintu by'iterambere biriko biradusiga ati none uno munsi mwebwe uburyo mufise muriko mubukoresha iki mu iterambere ryejo na cyane cyane yaramagariye abanyagisagara kugira ngo abereke ku bindi bisagara biriko birabasiga nabo nyine bojya mu higano nk'abandi banyabisagara.
Ego namwe moshya na ngabo Leonce namwe mwari muri yo nama ego haravuzwe ivyo kiterambere ukuntu abanyagisagara bogira uruhara mu iterambere ariko muri iki gihe hari kibazo gihambaye cyane bose cyukwanza kugarukana umutekano n'ivyo waragarutse uri kuragaruka ariko hariho imijyane zabaye abantu baracanye mu hari ikintu ubona abanyagisagara bofasha kugira ngo abarundi basubire kwizerana kera bavuga ko abanyagisagara batagira indyane z'intara canke zamoko ibintu byagenze gute
ego cyane ico kibazo nyibaza ko gikomeye cyane ari ico twashimikiye ko cyane umukuru y'igihugu yashimikiye ko cyane ko imbere y'ukuvuga ibintu by'iterambere uburumva yabanje kudufasha kwiyumvira twe nyine aho twavuye ingene twabanye kuya ngo turabice twoterera muri iki gihugu birazwi yuko imvukira zo mu gisagara twavutse turabana eka turakura n'abantu novuga b'imihingo yose y'iki gihugu n'abanyamahanga wanavuga nko masite menshi usanga twakuranye n'abakongomani abanyarwanda batanzania abakenya abasenegale ugasanga nk'injyane nyamukuru zashiki Burundi twebwe ntazo twamenye cyane kandi ntabyo twinjiyemo cyane ngabyo bavuga vyamoko vy'abahutu n'abatutsi uravye nk'abanyabwizi iyo bahuye ntibiyumvira ubutu n'ubututsi cyambere nuko basangiye site bavuyemo bivugira igiswahili abanyabuyenzi nuko nyakamenge n'ibyo kuburyo indureka zose zamazishika mu by'ukuri usanga abanyagisagara ivyo bintu bibasiga atari uko bamwe bamwe usanga bagiye novuga kurondegwa n'abantu bafise izindi ntumbero canke inyungu zabo babajanamo nandi mu by'ukuri abanyagisagara ivyo vya moko canke iby'injyane ntavyo twakuranye ntavyo turimwo ico rero ni ikintu gikomeye rero twashaka kugira ngo mu ntumbero yuko twogira ico dufasha tubanze twibukanye iyo twavuye ingene twakuranye amahoro twari dufise umutekano twari dufise ingene twama dufashanya hanyuma tugire novuga nk'amashira hamwe azotuma abakera bafasha abakiri bato kugira ngo dushe kunama rimwe dusubire twisubize agashambara mu kugira ngo tuje muri iyo migambi y'iterambere ivyo rero nibaza ko ari byo bikuru rwose kandi tuzobishika koko n'ubu mu manama twagize mu mahuriro twagize n'umukuru w'igihugu koko benshi baravuze ati ego twari twarataye akaranga none ni kubera iki bamugasanga rero barikumira kuko mu nzego nyinshi usanga abanyagisagara barimwo hanyuma abarimo ugasanga barakumira abanyagisagara kubushika naho abanyagisagara byikumira bo nyine kubabona yuko ku muri bataronse ico kibanza bagira ico baterera ko turafite imitwe nk'inyene Desire yabivuze turafise abanyamitahe kandi benshi bari nuvuga barafite ingoga nyinshi n'ishaka yo kugira ngo tuze turaterera ibyumviro dutere n'ibishotse byose n'amafaranga niwashaka kugira ngo dushobore kunagura ibyononekaye hanyuma tuge n'imigambi mishasha yo guteza imbere igisagara cacu umwese tukamwa icyo twokwita conscience patriotique kugira ngo yumve yuko bataza barimo baramukomesha ngikumira ngo nuko ari umunyagisagara nibikurikira baca babita abaswahili ababeshi ibintu kamwe n'ivyo muga dufite ibintu positive ibintu byingira kamara byo kubaka iki gisagara urazi ko igisagara burya nico kirore ca mbere ce cigihugu
mushya na Desire maze mpaka ako karanga kugaruka gute ku banyagisagara kuva kera nkuko twabivuze bari bazwi kuri abantu b'amahoro eka abantu bakunda igihugu n'ubundi ko bimeze ariko mushya na ingabo aravuze ko hariho abashobora kuba barakoreshejwe ubwo butumwa butangwa gute ako karanga kugaruka gute kugira ngo nabo banyagisagara bahoze bafise ibyiyumviro byiza cyane rwose by'iterambere eka batange n'ubutumwa mu zindi ntara zose z'u Burundi hokorwa iki
nokogwa nuko twebwe yaduhaye ni nk'umuhamagaro ni ira yaravyuye imitima gukeburira abantu areviye la conscience de citade kugira ngo abanyagisagara bagarukane ka gatima kukwakira abantu nk'uko mwene wacu ngabo yarabivuze murazi ko abantu bose baza bakakigwa twebwe nga mu gisagara nta warazi ati ryanzu niyo kwande abatahani bande aho bwije niho warara imvura iguye niho wugama abana ntawatandukanye ati injya zirahiye abo kwa naka ni mutahe wasanga dusangirira hamwe ako nakaranga twe tuvuga twari turushije abandi kuko aha mu gisagara haba mu bwiza nta mwana ashobora ture ku mwana n'umuntu imvura iguye ari imbere y'inzu hari ikintu twe twakoze dutinya ngo inkubi irarabije ngo yavikubitira umuntu imbere y'inzu bakamukubaza twaca tubabwira ati karibu mwugame urinde rwasanga umuntu baramufunguriye naho bwo ati nta hakure kuko kera nta by'amabisi byari biriho kugira umuntu aze ngaje mukamenye twe twabona ko ari kure twaca tumuhindaro tuti burije uzotahejo tukamuzindu akazindukejo ataha ako rero kari mu karanga abantu bose bazi mu gisagara mwashaka igisagara cyane cyane abantu bazi naho iwacu mu bwiza nta muntu n'umwe ubaze no mushiti mu bwiza hameze gute n'ubu ushaka akavuga ko keje neza gasamaki ushaka kuryoherwa uza mu bwiza izo rero ni zerekana imitima y'abanyagisagara rero ngabo yari kuvuga ati bariko batugarukana kugira dukunda igihugu natwe turabico twojya ko kurijanye n'umutekano byaragaragaye cyane yuko uko babona ko abanyagisagara batitaho ibintu ugacusanga abantu baraje bashitsi bariko bagira n'ibitwovuga duciyemo vya manifestation iki wasanga bitarimo abana cyane bo mu gisagara mugaba abantu bakarimoruka abantu babakura ruguru babazana bakabashikana mu gisagara bakabarwika mu makarti atandukanye ugasanga nubwo kwazibira amakarti hano abana bo mu gisagara kwatana kimwe bitayeho bakaca bikuramwo bakinyegeza iyo ni ingendo yerekana ko ari abantu badakeneye induru batama mu mashari icyo nje twoshimira ubwa mbere abanyagisagara hanyuma ikindi nacyo nuko nukwitaho iby'igihugu n'ibijyana bye mu iterambere kuko ntihazogira abantu baza gusubira kuza kudusambulirako n'ibyo tubashe kuko ari ibintu byubatswe biri kubira ari byubatswe n'abanyagisagara n'ibyo leta iterera abanyagisagara kugira igisagara gitere imbere naho rero ngaba yo kuvuga ati twe tugaruke umutumbe k'umutekano ari gwacu twumve ku iterambere ari gwacu
hari n'ikindi kibazo umushya nta ingabo yavuze cyo cereke inzego ukuntu abanyagisagara bataje muri izo nzego n'icyo kibazo turakigaruka ko ariko imbere yaho reka duhe ijambo ahano mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe ahano
je ni muntara ya muyinga
murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abashinga nahe babiri Desire Mazimpaka mukuru isagara wa mukaza tukaba turi kumwe kandi na Ngabo Leonce
yego ndafite icyumviro n'ikibazo hanyuma nashaka gushimira umukuru w'igihugu kuba ariko aza kugirisha inama y'umutekano mu gisagara cya Bujumbura ariko mugabo bakongera akavuga ko abashaka kurwanya intuzenya by'amacakubiri mbega ndashaka kubaza umukuru w'igisagara cya Bujumbura ko tubona ibintu biri ko birayangara mu gisirikare cy'u Burundi ntibona ko ari ya macakubiri arimo araduka mu gihugu bataravye neza kuko bashobora kuba harimo abantu none abasirikare benshi bari kuba baricwa bari kwarafatwa ka mukuru w'igisagara cya Bujumbura niyaho inama yoba rikagira inzego z'umutekano agasaba n'umukuru w'igihugu agahagarika bino bintu biri kubera mu gisagara cy'u Burundi sino bitagenze uko amazi ashobora kurenga inkombe uravye mwanya abantu bari kwarafatwa n'ibintu tubona ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba cyane niyaho inama yogira inyakubahwa mukuru w'igihugu kugira ngo ahagarike cyane abantu mu nzego z'umutekano nibo bari kubarahohotera abagenzi babo nibo bagenda barasana hirya no hino mu za cankozo n'ibintu mugenda mwumva niyaho inama yogira inyakubahwa mukuru w'igihugu kugira ngo bavuga ngo ahagarike izi njyane ziri mu gisirikare cy'u Burundi kuko mu bisanzwe igihugu kifise ishinga igihugu cy'u Burundi ni gisirikare mu gihe gisirikare kiriko kiracanamwo bariko bararasana ku bintu bidatawuritse simbona ko na wa munyagihugu hariya epfo adashobora gushikirwa murakoze
aho reka tubaze abashinga nahe sinzi ko abo bashinga nahe ari bo bari kubazwa icyo kibazo ariko reka bagira icyo bakivuze ko reka dutangure kuri mwebwe mushinga nahe Desire Mazimpaka hoba hari Indiane mu gisirikare hariho hari kintu mwamuzi kubishikirijwe na Arno
ego nagira nsabe uza gufata ijambo aze kuvuga avuge ahavuka ntavuga aherereye atubwire gusa ko zone yo bavuka mu imwe muzigize igisagara cha Bujumbura yeno bamenyesha ko ndi mustantere wa commune Mukaza nagira ndamubwira nti izo mvugo ni zicivuta abantu je nimvira ko atoba bangaha mu gisagara icyo no mumenyesha nuko atangira n'iziri mu gisirikare n'imu gipolisi izo ni za ya majambo twakwegewe
n'abantu batari abanyagisagara bari mu nzego zimwe zimwe muri abo banyepolitiki. Icyo namumenyesha ni uko uno munsi mu gisirikare no mu gipolisi cyacu kikizewe neza n'abenegihugu, nizeye yuko atanjyane zirimo. Nayo umunyagihugu azokwihenda akataka ikambi azokwivuna. Ni nka kuri umuntu ajya gukora urutsinga rw'umuyaga nkuba azi neza yuko bataciye amatara harimo umuyaga nkuba. Ni ukuvuga ko rero igipolisi n'igisirikare ubegereye ukajya kubatera aho bari barakwivuna. Nicyo gituma mu Kirundi bitwa inzego zo kwivuna abahasi aricyo gisirikare, n'inzego zigeje gucungira umutekano arizo nzego z'igipolisi. Aho rero twashaka nibaze baritiranye ibintu. Naze mu gisagara rabi ngene bafatanye mu nda.
Ndumva telefone ya mushyanahe ya Mustanteri Desire Mazimpaka yoba imeze nabi, ariko mukanya nibaza ko tuzoba turi kumwereka duhe ijambo mushyanahe Ngabo Leonce nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na hano. Leonce, icyo kibazo ni kibazo abarundi muri rusange babona ko kiriho.
Icya mbere no saba bwana Federike ndihagira baza guhindura intumbero y'ikiyago cacu, nandi wasanga tutavuze ibyo twari twiyemeje kuvugana. Nibintu biraba igisagara cha Bujumbura meri, ibyo bindi rero ntacu no byishurako. Ni ari umunyagisagara cyangwa ari umuntu ashaka kuvuga inzu y'igisagara cha Bujumbura turaheza tuyage neza.
Murakoze mushyana Ngabo, reka duhe ijambo Emile mwiriwe neza. Ee barakumva duga ku ijambo. Muri hehe? Muri hehe Emile?
Yedi mu Mungagara.
Uri Mungagara? Uri mvukira Mungagara?
Yego.
Duga ku ijambo.
Yero icyo vuze kubijyanye n'umutekano mu gisagara. Yego, umutekano uyo kuri bamwe bamwe kubera atwebwe kenshi iyo tugiye mu manama y'umukuru w'igihugu yatumye ko kugwaruka. Tugiye bashaka kujya wumva umugenzi yashigaye muhira, yumva ngo bamufashe ngo yangwe yatusinze ngo nibaze ni yapfungiwe. Rero kandi bavuga yuko bwa bundi umutekano utari kuri twese. Tureke akatubaza cyane ko twebwe umukuru w'igihugu iyo ari katubije inama twebwe ko twebwe ugwaruka ko hanira umutekano kama twigiza kure ibiducanishamwo mu gisagara. Mugare tukabazwa rero nuko ushaka gusanga twebwe turi muri izo nama z'umukuru w'igihugu cyane z'abatware batandukanye, mugasanga hari abana bari kwafata bene wacu basigaye mu mihana bari kwacyoza inzego. Icyo rero ngo kitwariza abatware bacu ubwo icyo kiratubaza cyane kuko umuntu wayeguye yapfungiwe bakadogenda ikoye, kandi waruzi yari umunyeshure ntabwo yari bwishikane ntabyo n'ibya politiki yarimwo muvuga ngo yagiye. Rero nibyo uyu abatwari boza bitubariza aha abavukanye bacu baza barajya ari abana tugana.
Ku ruhande rwanyu Emile, muba mwabajije mukumva neza mugatohoza mukamenya icyo uwo muntu yahagaritswe yaba yahagarikiwe?
Hari umuntu batwa jomba ngo yatutsinze yego.
Nego mireka icyo kibazo ko mu Emile muvuga ko abanyagisagara mwitaba inama hakaba hariho n'abandi bashobora kuba basigara batitabye izo nama bagaca bagirizwa kuba tutse inzego. Reka tubaze Mustanteri Mukaza, nibaza ko ashobora kuduha inyishu kuri icyo kibazo. Desire
ego cyane nagira ndababwire abona abantu bakwiza ibihuha ubuhonye ne twagira dukenguruke nyene cyubahiro mukuru w'igihugu yarekuye abantu bashika ijana na 162 bo mu gisagara cya Bujumbura, harimo abo nyene bita kugwaruka bo mu gisagara cya Bujumbura bagiye mu migumuko. Cyagira dukenguruke cyane iyo ngingo kuko hariho abari barafatiwe mu ngoro ya MSD abigeme n'abagore aba ugwaruka mugabo bose bararekuwe. Nkaba nkaca ndamubwira ni harabaye inama haheze iminsi ibiri niho yagendeye komine Ntahangwa iri mu za zone za Ngagara Ntahangwa Cibitoki Kinama Buterere na Gihosha. Barashoboye n'ubwo gwaruka gwarashoboye kuza ruratanga temwanyaje rurakenguruka ruranashima iyo ngingo. Aho rero nagira nababwire ko abantu boreka gushikuza bavuga ibyiza biriho mu gisagara kuko udakundi wanyu ntawuzohagukundira. Twashaka rero abantu baze baravuga ingene gisagara cifashe.
Ego me mushyana Ngabo
tugarutse muri iyo nama ntabafashwe barimwo uko ubwo n'ubwangushi gusa.
Ego me mushyana Ngabo tugarutse ku kibazo cy'inzego mwavuze ko kenshi na kenshi abanyagisagara usanga batari mu nzego za leta kandi ari incabwenge kandi ika ugasanga n'ibintu bimara imyaka n'imyaka gushikaho n'abanyagisagara bonyine babona kumengo ubuzima bw'igihugu cyane cyane inzego ziri mu ntwaro batarimo ivyo bintu byo hinduka gute abanyagisagara bokora iki abategetsi bokora iki
Mugenzi Federico munkundiye
ego
nashaka kubanza gusubira kuri ico kibazo cy'umutekano mu gisagara uba nuko kareba yavuze iby'u Burundi
ego
iraha mu gisagara cha Bujumbura urana ndashaka kuvuga ko umutekano ari wose ego data nta bwongo buri satso ku muri hejano hino kuva kandi kabaye ibyo bibaho hose ico no vuga gikuru abantu bari degenja baratembera wumvirije amaradio cyangwa ibindi byandikwa ku ma internete ari bindi bakikuza ukamenga umuntu ndasho gutembera mu gisagara Bujumbura abandi bakavuga ibintu bidashobotse no kubye yuko hari aba novuga abantu benshi abarundi benshi bo muhanga bo yiga hanze cyangwa bahanze bahora batinya gutaya Bujumbura kuko babwira ati igihugu kiko kirashe mugaze nawe n'abantu benshi iyo bashitse ngaha baraguha témoignage y'ingene babaye y'ingene batembere hose kera urabona namakaritsi uvuga ko bavuga ko abantu batinya kujya uko hari indiwe kanyinshi makarite mwamwe uvuga nka zijya za Cibitoke Nyabiga Musaga urashaka kubona yuko hose bagendera ku masariyo yose hari bunywero buruguruye mu gisagara hagati nuko yakwariye n'ibintu by'amakara oke bimaze iminsi biriho cyangwa abakunda kwidegenza kaja mabwa de nuit abakunda gusenga bakaja gusenga amashengero anyuranye ku masaha ariyo yose icyo nibaza ko ari ikintu gikomeye rwose twabanza tukumvisha andi bose batazi igisagara cyangwa bari hanze y'igisagara usha gutambere akabaza n'inshuti n'umuryango cyangwa abagenzi bari ngaha boweza akabwiza ukuri watinye n'uwashaka pabaza n'abari ngaha turashaka kujya kubategera tugafasha gushika bakibone igisagara ingene kibayeho ingene kiko kiragenda icyo cyari cya mbere kugira ngo nuzurize ku bintu by'umutekano mu gisagara hanyuma rero kubiraba ibyo by'ubuzi koko urabona mu gihe atabanyagisagara bashoboye gushikira novuga nko mu nzego zikomeye ziri hejuru ngombwa utusanga biragoye kugira ngo dufashanye hagire abashika imbere kuko hari abaguma bakingirana ikibaba ugasanga baguma bahanahana mu ntara zimwe zimwe ibyo rero ko twaronse inguvu z'umukuru w'igihugu ko ndazikombere twari twagerageje kugira n'amashyirahamwe hamwe kugira ngo turengere twoshika kuri icyo kibazo ubu rero ko twaronse izo nguvu z'umukuru w'igihugu nibaza yuko ari intambwe ikomeye tuvuti ko turavugana ati twerekane kuko na tuvuga abanyagisagarega benshi abazeyi bacu bavuye ruguru baradukunda natwe turabakunda mugabo agashyira imbere nubwo boshyira imbere inyungu z'abo bana bitirwa yuko bavuke mu gisagara kugira ngo bashikire ubuzi bumwe bumwe bubegukiye icyo nibaza ko aricyo kintu kuko turagiza kurabira hamwe dukurikije n'impanuro n'intumbero umukuru w'igihugu yaduhaye tugire liste y'abantu bashoboye ibintu bize abantu b'incabwenge abantu bafite tekinisite abantu bafite imitahe bafite amainitiative novuga kugira ngo turange tubonagura ubutunzi bw'igisagara hanyuma tuje hamwe turabe yuko mu myaka ibiri itatu koko abanyagisagara bazokumva ko na bene ari abarundi nk'abandi bashobora kugira ijambo bashobora gushika ahantu hose hanyuma tugashyikira ikintu gikomeye cyo kubaka igihugu cyacu hari ikintu dukunda kuvuga uraze ngaha mu gisagara nk'ibintu novuga by'amatongo twari tuvuga amaparcele hari ibintu twavuga kuraba ibintu bidukikije uraze nka Tanganyika ingene yagira hinduka ubu sigari ishyamba tutakironka n'amaplaje kera twari tuzi ko ari ahantu hagenderwa hari umucanga mwiza twagendera tukahubaka tukagira neza wari ibintu byabaye nabi ugasanga nk'abandi bari muri nko muri kase kanaka cyangwa muri zone kanaka barashaka kuvuga ati turagiye kuviabiliza ugasanga bahaye abantu benshi n'uwashaka barenga ibice 90% bakabiha abantu batari imvukira bazikumire bakazirukana mbere ibyo bintu rero nibyo byatumye abanyagisagara n'imvukira zikuzwe mu gisagara bagira umutima nyene wumva yuko bakumiriwe kandi bakagira n'ikiroroge kiri negatifu ugasanga ibintu byinshi ndagishaka kubyitaba kandi ari abantu bagira ngo baronona ari abantu bashaka kubaka
icyo ni ikibazo
gihe ibintu byinshi rero nibaza kudushika ko turaba ingene bose bumva yuko ari abarundi kimwe n'abandi
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko mwabivuze abanyagisagara bafise ubuhinga bafise eka ubumenyi mu bibanza nk'ivyo ni bibanza nabo nyene bari bakwiye kuba bafise ko uburenganzira vyongeye murabona ko abanyagisagara nk'uko mwabivuze bari abantu indyane za moko z'intara batari bazifise ico kibazo n'ikibazo kwari kibazo muzo bandanya gushikiriza turi kumwe kandi n'abandi banyumanya bi radio ijwi rya America Jean Daizeye mwiriwe neza
e mwake yahondi ni mu gitondo
ego me muri hehe
muri Iowa
ah muri leta zo muzo America
ego
mwakwikiranye kiganiro rero
naje kwikiranye gose
murafise ikibazo murafise icyumviro
ego dafisi kibazo ni cyumviro gatoyi tarandiriye icabure nagomba nkeze umukuru w'igihugu ku kikoro yagize ko kurekura imfungwa zari zifunzwe ku kikongwe ciwe
ego
nashaka mvuge ku bijanye naho barekuwe ko boba baboneyeho akaryo ko kuronga ingene buhanura bene wabo bakiri inyuma babahanure kugira ngo nabo ntibazofate inzira nk'iyo bari bafashe ubwa mbere uko mukasho ntiyaryoshe harabishe ameze nabi hanyuma ikigira kabiri nashaka mvuge ku bijanye nabo bantu bavuga ko banyurutswa bago ubwo umuntu ariko araraba ntiwosanga ari ba bandi nuba ifise ka kabisha ko konona igihugu ati batse barabanyurutsa kugira ngo babandanye gucafuta igihugu cy'u Burundi mu makungu y'uko nubu umutekano turaboneka hanyuma akandi ka nyuma nako ntarandiriye mu gihugu cyose mu Burundi je ndashigikije na kwijana ko ari hamahoro kuko nta mwungu utaburi sato nino tubaye iyo wuguru ya makuru nta nuyarangi tutabonyeho baraye barasanye aho bicanye ibyo byama byabaye muka nimbo bifatira mu kipfunga ngo nta mutekano hari ngo ibiki nibiki nuhanura bari mu makambi y'impunzi iyo bari hose nimba banyumva barabinyene bataha mu ngo zabo bareke kugorerwa mu mahanga murakoze kara ku katwe nari mfite
murakoze Jean Daizeye reka duhe ijambo abashinzwe turi kumwe mu kane gatoyi bagira icyo bavuze ku byo mushikirije icyambere cyari cyumviro cyanyu hanyuma mwavuze n'ikibazo cyo cababisha bo bashaka kunyuruza abantu kugira urundi ubandanye uboneka nabi mukamusaba n'impunzi gutahuka reka dutangire kumushyana nahe ngabo rewonse hari icyo muvuga ku byashikirijwe n'umushyana nahe Jean Daizeye
inabumvise neza ko hari imvura nyinshi iri kwiragwa
ego deka ni kambaze ni badezire amazi mpaka yumvise cyo kibazo ndakugaruka ko mukanya kare imbere mushana he Desire amazi mpaka mwumvise byashikirijwe na Jean Daizeye
ego yagishikirije icyo bavuga cyuko abantu banyerezwa
ego
nagira ngo ngire icyo ndabivuze ko
ego
nizambugo nagumye mbwira abantu badashaka kubona ko turiko dutera intambwe unye mu gisagara cya Bujumbura mu makartiye yose turafite ikintu bita amakomite komite mito de sekirite komite z'abagiye hamwe ziva mu bice myinshi y'igihugu y'ibikorwa bya leta harimo abenegihugu harimo abajejwe umutekano harimo abajejwe intwaro harimo abajejwe ibisata byose environnement ibidukikije ibijyanye n'umutekano abikorera utwabo ibintu byose ni ukuvuga ko n'abantu bashika 25 muri quartier bahurira ngaho kugira ngo bige ibibazo biri muri iyo quartier
yego me mushyanahe ngabo
tugira kabiri tubya tuvuge turafise komite badusabye dushyiraho ijyanye na komite y'ukwakira abahungutse cyo kimwe nabo bavuye mu ibohero two kwita komite zo rapatima kugira ngo abo bantu baje bace mu ntwaro hanyuma tubahanure hanyuma tubwire abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi umukuru w'umutumba umukuru w'ibarabara ko yofashe uwo muntu ntibamufate nk'umwansi bamwakire nk'umwana bafate nk'umwana agarutse mu muryango hanyuma bamwereke aho yari yarahushije bamuhubure kugira ngo afate inzira nziza ikindi ni bafasha nk'ababwira ni abo bantu bagishishikara bashikana amajyambo atari yo nuko imana idukingire ntihagire n'abana basubira ngo n'ugaruka rusubira kwiyumvira gukora ikibi ari mu myaka biga ari mu ijare ari mu bwiza ari mu buyenzi aho jewe nshikira nta muryango n'umwe gushyika uno munsi uraza muri mu ntwaro batubwira ati twarabuze umwana baranyuruje umwana cyanke muri ya migo mu kwiheruka twarabuze umwana turaje kumufukisha
yego me
aho rero niko nagira ngaruke kuco ngabo yavuze abanyagisagara iyo hadutse ibintu tuca twikumira
yego me
nico rero nagira nshikirize mvuga ni ubu harageze yuko abaza kudutobera mu makarte y'iwacu tuzobabwira ati so murenga ahasipanye genda wonone mu gace kiwanyu abageza kukwivuna bakwivunire iwanyu ubu rero ntidukeneye ko abaza kutwononera abaza bavuye ahandi hanyuma umunyabujumbura wese nicahamagariwe ni ukuvuga yuko twebwe dutegerezwa guhagararira ubwa mbere amahoro n'umutekano hanyuma iterambere rikaza ridusaga
hanyuma
ikindi ngabo yavuze ku byerekeye inzego z'igihugu ego cyane kugira nje make ku byerekeye inzego z'igihugu ni ukuri abanyagisagara bobyijukira kuko n'ubu turacengurukira leta iriho turafise abashikiranganji turafise abayobozi bakuru n'ubu igisagara ni bwo bwa mbere mu mateka y'igihugu gitwarwa n'abakivukamo umukuru w'igisagara cya Bujumbura nyine kibare yateye iteka avuka mu gisagara musantere wa Mukaza musantere wa Ntahangwa musantere wa Muha bavuka mu gisagara niyumvira yuko tutotumwikomo ku nzego ziturongoye ahubwo turondera ahandi nk'uko ngabo yavuze ati nyine icubahiro yaraduhamagariye kwita iby'igihugu
mumpe inyishu ngufi ngufi mushyana he
ibyo dukwiranye kandi ibyo twakoreshe
mumpe inyishu ngufi ngufi mushyana he Desire maze impaka reka duhe n'ijambo ngabo Leonce nawe nyine reka ndamwibutse ikibazo cyari cyabajijwe na Jean Ndayizeye yavuga ko hariho nk'abarundi eka banyuruza abandi kugira ngo mu gihugu kiboneke nabi mu makungu aho mu havuga ko iki umunota umwe mushyana he ngabo
oya Jason uvuga urazi ubu muri iki gihe no vuga no kwemeza kandi ko dufite umutekano mu gisagara cha Bujumbura igi mu gihugu hagati ho ni kuva kera no vuga hamye hariho umutekano henshi mu gisagara naho hariho erega ndikarahera kuri bamwe bamwe nk'abantu bashatse kuzana imidurumbanyo canke kuzana no vuga ibintu bafite intumbero zabo bakabona ibintu uko biraja mu buryo ni ngombwa hariyo bamwe bamwe bataranezereza nuko biriko biraja mu bitonde ikibabaza rero nuko baguma bagumura abakiri bato cyane ugasanga nabagiye kugwa mu mborero batazi ibyo bariko baragwanira ikindi twamatuvuga twabonye nuko benshi muri abagumura urwaruka usanga banje kurungika abana babo hanze hanyuma bakaza kugumura abana bandaho nikora cyangwa abana b'imiryango atako yifashe gusa ibyo rero nibaza ko ari ibintu tugerageza kuza turakebura ko urwaruka n'ababa mu gisagara imvuka yazo mu gisagara kugira ngo bakanure batubwenge babugure n'amatwi bamenye imboni imvaho y'ibintu iyo biva niyo biriko biraja inyungu z'abandi kuko ikiriho ibyo bavuga by'ukunyuruza jewe ku bwanje ntabyo nzipete mu gipolisi barabizi cyangwa mu zindi nzego ibyo bashika ibya bintu bavuga ati ni byamaho iminsi yose kumurenga ashika kubera nyine abashaka kudumbanya cyangwa arashaka kuba icyo bita reglement de compte ibyo birashika mugati ibya bintu bavuga ko birazishinga igisagara cyose wumva yuko udatekana iyo je nakubwiye akaruriro ingene abantu basigaye batembera ingene bagira ibikorwa byabo no mu ijoro
bagatatu icyo kibazo turakigaruka ko mushya ntahe ngabo Leonce tubibutse inshuti mwise ko muri kamera bandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe na Kabushemeye muri we neza
Yewe neza.
Muri hehe?
Yewe ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Amajahe?
Ndi mu Buyenzi.
Yego, muduwe ku ijambo murafite ikibazo murafite icyumviro, ikibazo kigufi. Cyangwa
murakoze cyane. Ni mwashimi ko to bukano no muzi.
Yego.
Ubwa mbere nagomba shimire nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. We adahengeshanya kutubwira imigambi wakora kugira ngo bubake igihugu cyacu na cyane cyane cyerekana isura nziza mu makungu nongera ntera ibyatsi n'abagicapuza berekana amareresi ku binyamakuru bene ku mateleviziyo ngo hanyurutwa abantu ngo hariya hirya ngo abantu bariko baritwa ngo hariho nyaboko n'ibindi nukuri twebwe mu gihugu cyacu cyo Burundi ubu turatekanye amahoro ni yose nkuko namwebwe mu byumva cyaragomba mvuge muri ibi bintu by'abantu banyuruzwa kuko mu minsi yahera murabona ko twari hagize iminsi hari ibintu by'abantu bagombye guhungabanya umutekano benshi bakajya mu ibarabara hari abagombye gusenyura inzego abanyagihugu twitoreye rero ubu vema muri rusange abantu banyuruzwa ubu nta n'abahari kuko kera mu minsi yahera aho hafatiwe ibinogo byari byimbwe mu makarite amwamwe mwarabyumvise namwebwe ni kumutakura twarafashe ibinogo turafata ibinogo n'ahandi hantu bari baranyuruzwe bakaca bicwa
Ego makuru nibaza ko yatangajwe mushanaika bushemeye niba mwaheje gushikiriza cyo mushikiriza nagomba duhe ijambo abandi banyanyi batumire Alo
icyo nari ko ndumva keshi twari twahagaze ko ari abantu banyurudwa abandi bakagira ubwoba ariho nk'abari hanze bamaze kumva ngo hari hijya ngo nokatekana ka ngo abantu baranyurudwe nturi hanze yahunze yibaza yuko Burundi ompeti ari karabyumva nk'ibyo bintu bigarutse atayibaza ngo mu Burundi ngo biracyari kwakunda
yego kubganyo ibintu byarahindutse mushye naye kabushemeye yego me reka duhe ijambo kandi Gilbert muri neza muri hehe Gilbert
bo jewe sishimye kuvuga neza mu magazo ariko nagira ntaje intero nase kuvugaho ndivanye ningere manda habona
ego
kubisanzwe rero n'ukuri nagira mbanze shimire abatumire mwacumiye kuko ibintu ariko badushikiza ni ibintu by'ingirakamaro kandi byubaka igihugu bivanye n'ibyo tuba tumaze n'ibitumba turabona neza ko Uburundi bugenda butera imbere kandi n'abantu bagenda barahinduka mu byiyumviro bitandukanye bicaye biriya
ibandanye tuga ku ijambo musozere
bo no kuvuga rero nukuri ngerageje kwa mu minsi iheze hari ibintu bakunda kugendera raba ariko ugasanga ibintu byemeye ntajya bivanye n'abantu bamwe bamwe usanga baba badashyigikiye ubutegetsi turi kubaraba nko ngaha mu gisagara cya Bujumbura hariho nk'abantu bashobora gusanga bagiye bagafata nk'abasore babiri cyangwa batatu hagenda bagatera ku kirindiro cy'abasirikare cyangwa cy'abapolisi hama byashaka kivuna ukumva ngo abanyeshuri bana ngo bishwe ngo abancaye bari hanya ngo bagiriwe n'abahohotewe kandi nta muntu n'umwe yigera abaho canke se fatwa canke agirene atagiye guhungabanya umutekano ngaha mu gisagara ca Bujumbura ibintu aho birababaje mu bintu tuba dukwiye gusezerera nk'abarundi tukabaho tuzi uko neza dukwiye guhinduka mu mitwe yacu ikintu tukakivuga uko kiri kuko je nimba nko zikosa nk'umurundi runaka nari nkwiye guhana nk'umurundi cyane nkwiye kuba vikino abantu 20-30 abo nari nkwiye guhanirwa ikosa nakoze kandi uwo ari we wese yabonye ko nari hanini akavuga ati naka yahanwe kandi cyane yafunzwe kubera ikosa runaka muguno munsi umuntu agenda akica umuntu kubera ko bazi ki naka yaragwambye ikingo cya gatatu cyangwa ikingo cya kabiri cy'ubuhuzi bw'ubuvana n'inyana bacumba cyangwa nyine igenda cumba bashaka kwizira uruhango yafashe ku mvo za politiki
Gilbert hari abandi benshi baba barindiriye mushoboye gusozera by'akarorero yego
ati rafatase umukuru w'igihugu afashe yo kurekura abanyoro bashika amaze 3 ba MFC ariko baciye bavuga ngo ubutegetsi bwa kuri abantu kugira ngo bahindukire baze kubica ariko vrema hagushima she tumegura icyiza cyakoze ne mu rundi tudoshima ryari uko ari icyiza cyo kirakoze cyane nibande bazotwabwira ngo twishime
yego be reka duhe ijambo mushya na Hedezire maze impakagire icavuze ku bishikirira na Gilbert mukanya gatoye cyane rwose munsi y'umunota umwe
Désiré
hari umuntu yuguruye radio aho muri
gucyoza igihugu
Désiré niba hariho umuntu afite radio aho muri mwo mubwira akayizimya umuntu yoba afite radio ahantu muri ayizimye
ndiko ndabumva
yego duga ku ijambo mukanya gato umusogondo umuntu umwe
Gilbert ngira niwe ari kuvuga ibintu byo kunyuruzwa niyumvira ko iyo nguru yataye igihe uno munsi bitariko biravugwa yumvira ko yobaza amakuru neza aherereye ico nico no bivuga ko nacho no saba abantu ko boza barakenguruka bakaza barashima intambwe tugeze ko
Gilbert ntaguciriyemo mushya nahe Desire
afatira ku byanditswe kuri ubu buhinga bushasha umwe wese yamaze kumumenyesha amakuru akarungika amasanamu ayariyo yose kubera ubuhinga bakoresha nambari WhatsApp cyangwa Twitter nuko dukenguruka ibikorwa biriko birakogwa haba abajejwe umutekano haba abajejwe intwaro haba bene igihugu ku bwabo bamaze gutahura yuko iremendanya ariyo nkwezi y'amazimwe abantu babazanira ibintu bitari byo aribo babateresha babatera babaterera abana mu rudubi bakikorera imeba zishushe kandi bazi neza ko abana babo ibyo bibatari
Emotionnel Désiré no kwibutsa ko
rimwe na rimwe baje batanga ubuhamya arizo temoignage bakavuga ibirukuri bakerekana aho tugeze naho twavuye naho turi ko turaje
no bibutsa ko mu mushana hedezire Gilbert wewe avuga cyo kimwe namwe akabavuga ko abantu bakuregeza amakuru arabantu baba bari kwakwiriza amakuru ibinyoma reka ariko na umushana ngabo agiye cavuze mu kanya gatoye cyane gose kubyashikirijwe na Gilbert umushana ngabo Leonce
oya je ico no vuga gusa nuko ibita makuru hanze cyange muri amihora bita internet ma WhatsApp n'ibiki byinshi n'ukuri byandikwa n'abantu bashaka kujuragiza abantu bari hanze cyangwa ubabwiza ukuri aho kuri genda kwiyuko muri uburuko bwa Noel n'ubunani haraje abatari bake bavuye hanze baje kugira uruko ngaha babateye ubwo ngo nibashika ngo bazokwitwa zokwicwa ariko abo bose itemanyaje bagize uhamya bagize n'ukuri kose n'ibindi bikomeye baratangaye bose nibo basubiye inyuma bavuga ati byabindi barabesha ndashobora gutanga akarero ndabise umwana yaje hano mu ruko bari bazananye n'abandi ugasanga basigaye hanze batinye kuza ngaha kandi ataki na gitoyi kiriyo cobwiya ngo umutekano wabo uri menace n'abandi bakiha ibindi gutinya kandi atacu bagiyemo atacu biyagirira ibyo rero birababaje bikabaza kuko je na masuri ya kwinduka imwe naratembere ibihugu byinshi naratembere amabile menshi bisagara byinshi Bujumbura inge ni mezi uyu munsi n'ukuri kose wondungika ngo mu bisagara bimwe bimwe byo mu byo muri Afrika cyangwa byo ku isi notinya no banza ngiyumvira kabiri kuko hariyo henshi usanga ariyo terorisme irengeye imwita ifite kwivuga ariko Bujumbura ndakwiye ko n'ukuri kose abantu baratekanye ushe gukora arakora ibyiwe ego data kuri ibyo twaciyemo byarashoye ku ndovuga guhungabanya ubutunzi gatoyi muga ibindi biko biraza mu nzira kandi n'inteko zose ziriho ngaha zo muri leta zira ibintu by'umutekano amahoro tuguma tukanira atule nivo kugira ngo umwe wese yumve ko ari uruhara ukomeye kugira ngo atimbataze ashigikire umutekano n'amahoro biriko biraba
eh tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Adelin mwiriwe neza
Mwiriwe nyakubahwa mu mwisho makuru.
Mwiriwe neza muri hehe?
Cyemperereye mu ntara ya Rumonge.
Mu ntara ya Rumonge murafite ikibazo cyangwa icyumviro mu kanya gatoyi cyane rwose ndabona umwanya uriko urihuta.
Yewe ni nk'icyumviro nabonye ikiganiro turiko tubwirana ko ni kicerekeranye n'ibyo urugendo rw'umukuru w'igihugu ngaha mu gisagara cya Bujumbura ku bijyanye n'umutekano.
Yego.
Rero jewe nkagira nti nuko umukuru w'igisagara yavuze ko umutekano ari wose ku maso urabona ko umutekano ari wose ariko ku munyagihugu mutoya n'ukuri jewe mperuka hiyo ndiko ndaba nta mutekano w'umunyagihugu mutoya kuko ibiciro byangahe mu Bujumbura ubu byararenze kabisa birarenze urugero burya rero umutekano hajyuba no mu nda ntawuvuga ko hari umutekano w'ikirenga kabisa ku munyagihugu mutoya kuri abo banyakubahwa Zuma umutekano n'amarame ariko ku munyagihugu mutoya naho urumva n'icuka rero tugashaka umukuru w'igihugu ko yoshobora kwiga ku kibazo cy'umutekano w'umunyagihugu mutoya murakoze
Adelin reka duhe n'ijambo Benoit mwiriwe neza Benoit muratwumva muri hehe vuga shira ijwi hejuru gatoyi hanyuma mubaze ikibazo cyanke mutanga icyumviro mu kanya gatoyi cyane rwose
ni kuvuga tujyanye umutekano ibintu byebo nari ngaho ariko ingorane hari ubukene abantu barafite inzara nyinshi aba bantu bose nsanzwe n'icyo gihe ari umutekano je murangora.
Murakoze Benoit, reka duhe ijambo Mushayidi Desire Mazimpaka agira icyo avuze ku kibazo kivuga ko umutekano ushobora kuba uhari ariko ikibazo cy'inzara n'ubukene aricyo kibangamiye abanyagihugu. Icyo kibazo cova mu nzira gute, umuti wacu ni uyuhe Mushayidi Desire Mazimpaka?
Murakoze cyane, nagira nkengurukire aba bashikirije ikibazo ko ikibazo cya mbere ariko cy'umutekano muke uba ushaka gutwara ubuzima bw'abantu bakabona ko atarusoro atabarikada atake atawuhohoterwa mu gihugu umutekano babishima izo ndabikenguruka. Kandi ni sivyo imbeshere nuko babibona biriho, kandi nkabasaba nuko bokengurukira inzego zacu zigejwe umutekano ko zibyifatamwo neza. Ku kibazo tugira kabiri yashikiriza ati ubukene n'ubukene bufatiye ku nzara, ubwo n'ubukene rusangi bufatiye ku isi yose ku isi nzima. Nagira ndababwire abarundi nuko dukunda kwiraba ntiturabe hirya, ufashe aha mu Burundi ugashika kuri mer Mediterane, ni ukuvuga hariya hakurya ujabutse aho bumbaga abazungu ariko bajya mu za Espagne ku birometero avogazo ibihumbi bitatu na magana atandatu idolari rivunjwa igihumbi n'amajana atandatu na mirongo itanu. Kuvuga yuko n'abari hariya n'abari ngaha igiciro ari mpuzamakungu ari rusange. Ni ukuvuga rero n'ihindagurika ry'ibihe mu bya politike twebwe tugaruka rw'iwacu n'abarundi bamwe bamwe tutaratahura kuko ibiciro usanga ari mpuzamakungu. Aho twafatira ku by'ibitoro, tugafatira ku by'amasukari kuko amasukari bashyiramo amaprodwi avuye hanze. Ni ukuvuga rero ko ibyo onye abantu batobifatira ko mugabo rero ngaca ndabahamagarira kuko amenye n'icyubahiro umukuru w'igihugu yaduteye abanyagisagara. Twebwe nta imirima y'inyuma y'ikigo dufite ngo aho turima, mugabo nidukura amaboko mu mpuzu dushyira isemi tureke kwiraba ngo jyewe sinoterura amabuye ngo ndayasase mu ibarabara, jyewe sinoja kuyora umusenyi ndawushyire mu ikamyo. Tugira amashyirahamwe aduhamagarira kwikenura. Uno munsi abashinga amashyirahamwe y'abataxi vero, abashinga amashyirahamwe y'abamotari, abashinga amashyirahamwe y'abatwara amatukutuku, abajya gisagara turikingira turikumira, ugasanga ntitugiye muri ayo mashyirahamwe. Nicyo gituma twaduhamagariwe natwe gushyiraho amashyirahamwe adufasha kwikenura kuko twese ntituzoherera.
Ariko Mushayidi Desire Mazimpaka, hariho n'ikibazo. Mushayidi Desire Mazimpaka, hariho n'ikibazo
abashyize ishyirahamwe ryo kuroba kugira ngo turobe akaboga. Ishyirahamwe ryoza rirasukura ikiyaga kugira turikingire, ishyirahamwe ryorondera ubwato kugira ngo tuze turakoresha iyi barabara rya Rubonge ryacitse.
Mazimpaka, ndabona akanya katujanye cyane rwose, akanya katujanye, reka duhe n'ijambo
gushyira imitwe hamwe kugira ngo barabe icyo bokwifashisha.
Ego me ntaguciriyemo Mushayidi Mazimpaka, hariho n'ikindi kibazo Mushayidi Mazimpaka, ikibazo cy'ubukene bwatewe n'uruhagarara rwa politike cyane rwose. Mushayidi Mazimpaka, nakunda gusaba ko wompa inyishu ngufi ngufi cyane rwose, akanya karagiye. Nashaka kuvuga ko hariho n'ikibazo cyongerejwe cy'ubukene, namwe avuze ko ikibazo cy'ubukene kiri ku isi hose, hariho icyo kibazo cyariyongeye mu Burundi kubera uruhagarara rwa politike. Mushayidi Ngabo Leonce, mu gice muvuze namwe mukanya gatoye cyane rwose ku byashikirijwe na umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Benoit.
Ari icya mbere nashaka kwishyura Aderamo yavuze ngo nta mutekano rero ku muntu muto muto
mu kanya gatoye cyane.
Jewe nibaza yuko sinzi yoza nga tukamutembereza tukamwereka ko amakaritie yose ari umutekano, kuko yenda kwiye ko mu makaritie yose n'abavuze yuko ari amakaritie yari mu mugumuko yose ubu abantu baratembera baridagadura, sinzi rero intumbero yabyo. Bon, ndetse ibyo rero ku ruhande rwa politike nibaza ko igihe umukuru w'igihugu aduhamagaye abanyagisagara urumva yashatse kuduha ijambo n'iteka, nk'uko mu zindi ntara hose bamaze kubwira amashyirahamwe bagateza imbere intara zabo. Ndashobora kubwira ati harabaye haraca imyaka ugiye nk'ingozi urabyanye ngozi ingene bagiye hamwe, ugiye Gitega ukaraba ingene abanyagitega bagiye hamwe udakurikije ubwoko, udakurikije amadini, udakurikije imigambwe, nibintu bikomurana ko abantu iyo bageze bakumva ko bagiye mu karanga kakavandara bagira inguvu n'ingoga bakagira n'umwete mwinshi kugira ngo bateze imbere novuga
igisagara cyabo cyangwa intara yabo
yego me ntumbero shasha bashaka kubidufasha
yego me ndabona kanya katujanye mushya na ingabo yego me ndabona kanya katujanye turafise umunywa wa radio ijwi rya America Désiré nibitanga mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe
ndi mutumbura mu cibitoke
mu cibitoke murafite kibazo kigufi cyane gose cyanke icyimbiro kigufi
yego jinki nagomba kuba ndumvisemo umuntu arongoye ikomini imwe mu gisagara cya Bujumbura mu by'ukuri turiko turaraba umutekano urahari mu gisagara cya Bujumbura bwaho jinki nagomba ndamubaze yo ambaze yuko bajya abapolisi bakora ku mabarabara yuko bahembwa amafaranga y'igihugu kubera mbona uko haciye ufite igikintu bagomba ari ivuze ngo kwikinga cyangwa bakubwira ngo ugize ngo mubeshe arjema ngo cyangwa ngo ugize ibiki ugasanga bari kuba gutoza ibintu by'amande bitajya nibize kandi utabona niyo byazananye
reka tumuhe ijambo akwishyura icyo kibazo reka tumuhe ijambo akwishyura icyo kibazo mushya ntahe Désiré Mazimpaka
arakoze cyane nagira ndamubwire ni watanga kajyo kuri polisi kugira ngo bamwaka ayo mahera nushobora kubona ikinga ripakiye umuryango upima imetero zitatu ukazibiri barabara ugenda mu ibarabara imiduga ikabura ihica ahubwo ubu rero biri mu ntumbero yo gukingira abanyagisagara urujya n'uruza turiko dusaba umukuru w'igisagara cya Bujumbura hariho n'amakamyo usanga aza gupakurura ibintu mu masaha y'akazi ugasanga abapakiye amakara barengeje n'imodoka ntukiyibona ugasanga abapakira abantu mu makwasteri weho byaragabanutse barumvise akamo bakarenza abantu twe twimbira ko biri mu nyigisho tugiye guha abikorera utwabo aba batwara abantu ku makinga aba batwara abantu ku mapikipiki bashobora kubona ipikipiki mu gisagara itwaye abantu batatu
ivyo ni ibintu bijanye n'umutekano wabo navyo nyene nibaza ko ari akamo bazotera
ngendo y'umunyagisagara koko bagakorera mu ntumbero ijyanye n'amategeko niyumvira ko ataho bakora
akora akamo keza
igipolisi kiriho kugira ngo kibereke ibibujijwe n'ibirekuwe
bakirinzira
mugabo nize ko mukaranga mutima cy'igipolisi bamarasanga ahantu handitse ati igipolisi kizira
mushiga ntahe Désiré Mazimpaka ako nakamo nibaza ko ayo mashyirahamwe nabo nyine azotegera kuko nakamo kumvikana ko kajanye n'umutekano wabo bantu nyine baba ariko bari mu ruja n'uruza mu gisagara cha Bujumbura mu gusozera mushiga ntahe Leonce ngabo mukanye gatoyi cyane ngo amasegonda 30 akamo motera abanyagisagara nakahe amasegonda 30 nturenze
akamo notera abanyagisagara nuko twoja hamwe tukijumbira umuhamagaro twaronse w'umukuru w'igihugu n'icubahiro umukuru w'igihugu kuko ni ibintu bikomeye rwose bimwe bahora bikumira cyangwa bakumirwa harageze yuko tujya hamwe tukanama rimwe tudakurikije iby'amadini tudakurikije iby'imigambwe tudakurikije ibyo ari byo byose byari bidutandukanye nibaza ko ari ibintu bikomeye ko turi inguvu nyinshi incabwenge nyinshi tuzoheza tugiteze imbere tugihe bitume bihanye
namwe mushika nahe Mazimpaka Désiré akamwotera abanyagisagara mu kanya gatoyi cyane amasegonda 30
icya mbere nuko nokenguruka nkatera kama abanyagisagara ni haji muhezagiro uza rimwe nawe amariko arahezagirwa nuko twokengurukira cyane tugashimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu nyanicubahiro Petere Nkurunziza we yibutse gutera kama abanyagisagara kugira biteho ibyabo ngaca nababwira nibafata ako kajyo rero bahaguruke icyo gusozera nacyo aho tugeze mu mahoro uno munsi nitutirikane ngo dusubire inyuma nibaze twogera hanyene tubandanye iterambere ridusage murakoze
murakoze cyane rwose mushya ntahe Désiré Mazimpaka turagushimiye nawe mushya ntahe Ngabo Leonce turashimiye cyane cyane n'abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika baduteye akamo bakadushikiriza ibibazo byabo eka n'ivyiyumviro byabo eka turashimiye n'umushyira ntahe Freddy Mbonimpa anahatashoboye kuhashika yashoboye kuduha umushyira ntahe w'ijunda yashoboye kuba ashobora gutanga inyishu zikomeye zihambaye ku bibazo yabajijwe turabashimiye rero abanywanyi bose baduteze amatwi turabifuje kandi umugoroba mwiza turashimiye na engineer yadufashe muhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
yakimajija maguru amutamarira